Tashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu hano i Washington DC muzindukanye na Diana Nininahazwe. Muti twabateguriye kinone mu gatondo kuno wa gatandatu nkuko bisanzwe iminsi yose ya gatandatu abaturaza guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini asikurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma y'ico kiganiro duca tubasusurutsa biciye mu muziki musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika. Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi bacu amakuru tuyahere mu Burundi aho bamwe mu banyagihugu ba mu mihingo itandukanye basaba kuronswa amazi meza kugira ngo bashobore guhangana n'ikiza c'ibihara vy'inkende. Ibiharuro vy'abandura ico kiza mu Burundi bibandanya kuduka. Wanyuma ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ko bwasanganye ubwandu n'uwo mu ntara ya Ngozi. Inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Ico kiza cakaranda k'inkende mpox cemejwe na leta ibicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida kuva ku igenekerezo rya 2025 ukwezi kw'indwi uno mwaka. Ni nyuma yo kubeshuza ubujejwe amagara y'abantu mu karere k'ubuvuzi ka Bururi ko hari abantu batatu bari ku musego bagwaye iyo ngwara. Nyuma yo kwemeza ako karanda umushikiranganji Redwine Baradahana ajejwe amagara y'abantu asaba abarundi mu manama atandukanye abagabisha kubahiriza amabwiriza y'isuku kugira ngo ako karanda nikagume karanda gata
kubera harimo kijanye no guhimiriza abene igihugu kugira ngo twikingire ukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni gukoresha imiti yo kwihanagura mu minwe bimwe twita abadezinfekta kutegerana cyane igihe turi nko mu masengero mu masoko cyangwa mu bindi bikorwa mu mashure tukagerageza gutandukanya kuko kumwe twabikora muri corona kugira ngo tureke kwanduzanya.
Ako kamariko ntikariko karubahirizwa mu bibanza byo mu mihingo itandukanye bihuriramo abantu benshi. Mu isoko ya Kotebu mu gisagara ca Bujumbura naho haribonekeza indobo ku bwinjiriro bumwe bumwe bw'iryo soko usanga atamazi arimwo. Abakorera muri iryo soko bavuga ko bafise ubwoba ko ako karanda gashobora gutema gatongora.
Ntibyoroshe na gatoya kubera umwe wese yinjira uko ashatse yavuye nta himiriza rihari rikomeye. Kuravye nko mu yandi masoko nko fashion usanga bakaraba neza hasanga hari nk'umuntu ariko mujyango winjiye adakarabye kamugaraga kikagakaraba. Abantu baranamukanya gose kandi uravye mbere ico kizumenga nta nico kibabwiye.
Ibintu byo gukaraba biratugoye cyane no gukora mu kanya twebwe usanga twibagiye tukaramukanya tugaca tubura n'amazi gukaraba.
No ku bituro bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura bihagararamo imodoka rizunguruza abantu akamu k'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu ikariko karubahirizwa. Uyu ni umwe mu ngenzi yayaje n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Nga muri parike ngurabona nta hantu wotse urakaraba kenshi hariyo. Karubazi uko bari bazanye amabombo bakagira nga aye ku murongo abantu bakaza barakaraba ubu nta bihari. Bategerezwa gukorana ko mukurira. Urumva yuko kubyikingira ntibiba bigikunze.
Ahandi abahakorera basabwa gukurikiza amabwiriza y'isuku kugira ngo ako karanda k'inkende nikabandanye karanda gatanye mu mashure. Igitega ku mugwa mukuru wa politike harugwa amashure menshi yisumbuye afite uburaro bw'abanyeshure. Abarongoye amwe muri ayo mashure bavuga ko ubukene bw'amazi butazoborohereza gukora isuku neza abanyeshure nibava mu buruhuko. Ariko ku ishure ryisumbuye ryitiriwe umutagatifu w'ubwitonzi aho nyine igitega Patrice Simoni Ndigirabajya arirongoye yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ku ishure arongoye atakibazo bazogira.
Turazi kugwaruka ruzoshika hano rukumburanye cyane gose rukeneye kugwana munda. Ariko tuzogerageza dutangure tubasigurire tubibutse kandi twizeye ko bizogenda neza. Twebwe twaragiriwe ibakwe turaronka abagira neza badufasha gushiraho ayandi mazi twisangije ya forage. Nibaza ko atakibazo kidasanzwe tuzogira cy'amazi mu byerekeye isuku iyo ayo ya regide zataje ayo yuwacu arashobora gukora.
Kumbi bezimwe mu Burundi buhana n'ibindi bihugu amabwiriza y'isuku mu ntumbero yo guhangana n'akaranda k'inkende mpox naho nyene ntari karakurikizwa. Abaca ku rubibe rwa Gatumba ku rubibe Burundi buhana na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo bavuga ko birenganira ukuri kwamye. Basaba ko bushirwaho byangombwa kugira ngo ntibafatwe n'ako karanda benshi bavuga ko kaje kava muri Congo.
Jabuka najabuke muri yo ndwiheze sinakaraje umuntu yigira uko nyene kubera atabintu bihari umuntu yo karabiramo
je ntamaze nigeze mbo naciye ngenda ngira ndahacangaruka namaze nigeze mbo ayo maze bo yatana tukaza kurayakara
bitwa yumvise kuyateye gusa igihari ni uko bodufasha bakazana ibikoresho bagasfashira mu amazi n'amasabune tukadatuka karaba ku manya
nishira hamwe sema burivugira abagwayi mu Burundi babona ko leta ikwiye gutorera umuti cyo kibazo cy'ubukene bw'amazi kuko isuku idashoboka ahatagira amazi Serge Nshuti ajeje ugisata cyo kumenyesha amakuru muri Semabo
ariyo tugahimiriza abarundi bose ndetse n'abanyamahanga baba muri kino gihugu cyacu ko bogerageza bakaza barubahiriza impanuro cyanyu ingingo ziba zafashwe n'abajejwe amagara y'abantu kuri leta nayo turayisaba ko yogerageza mu bihingo itandukanye na cyane cyane nko mu bisagara aho usanga hari ubukene bw'amazi bakakwiragiza amatangi y'amazi kugira ngo aho bishoboka abantu benshi baze bararonka ingene baronka amazi yo gukaraba
kuva ku karanda kemejwe na leta y'u Burundi ku igenekerezo rya 2025 ukwezi kw'indwi uno mwaka w'2024 ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bumenyesha ko abarenga ku ijana aribo bamaze kwandura ku karanda benshi nabo mu gisagara cya Bujumbura umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu asaba uwo wese abonye ibimenyetso by'ako karanda kwihutira kuja kwa muganga kandi ko kuvugwa ari ku buntu
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda aha muri Amerika Vice President Madame Kamala Harris yifatiye mu gahanga Donald Trump yahora ari President wa Amerika akaba ari nawe mukandida President ku ruhande rw'umugambwe w'aba Republican mu kiganiro ciwe ca mbere yatanze kuri televiziyo ya Amerika CNN kuva yemeye kuzoserukira umugambwe wa Democrats mu matora Madame Kamala yanebaguye cane ivyumviro vya Donald Trump na cane cane kwijanye n'abimukira hamwe na politike yiwe kuri Israel inkuru yateguye n'ijwi rya Amerika mucongereza mwishikirizwa na Pierre Claver Niyonkuru
kugicegera cyo mukuru w'igihugu cha leta z'umwe za Amerika Kamala Harris harageze ko ico gihugu cibagira burundu intwaro ya Trump mu kiganiro cari kirindirwa n'abantu benshi kuri CNN Harris yatangaje ko Trump yagerageje gucanishamwo abanyamerika yabivuze ari mu rugendo rwo kwiyamamaza muri leta ya Georgia imwe muzikomeye mu bumanuko bwa Amerika kubwo umukandida w'abademokrata ashiri imbere umwumvikano muri politiki hamwe yotogwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu vyo bavyiza ashize muri leta yiwe umushikiranganji aturuka mu mugambwe bahanganye w'abarepublikani kubibazo nkora mutima ashiri imbere Kamala Harris yavuze ko niyatorogwa atazohagarika umugambi wo gucukura ingufu z'umuyagankuba urimo ubumara naho abakingira ibidukikije babigwanya kuri we Amerika irashobora kuhakura ubutunzi bukomeye Harris yavuze ati reka nsubire kubigaragaza mu mwaka w'2020 ndiko ndiyamamariza mu kibanza cicegera cyo mukuru w'igihugu sinigeze nanga umugambi wo gucukura ingufu z'umuyagankuba urimo ubumara n'ubu sinzigera nangiriza uwo mugambi Icho gisata ni mwora muti macha na chane muri leta ya Pennsylvania ironde guamwa amajwi menshi kuko giha kazi na mikoro kubano benshi kuvyerekeye abimukira ingingo isanzwe ivugwa cyane n'uwo bahanganya Donald Trump Harris umugore w'imyaka 59 abona ko abinjira baciye mu nzira zitemewe n'amategeko bashobora kubangamira umutekano wa Amerika mu bikorwa by'iterabwoba naho kare yarafise ingendo ihushanye n'iyo mvugo muri kahise Kamala Harris wewe yijeje ko atacahindutse ko n'ubu acezeye ko ihindagurika ry'ibihe ari ukuri kuhari kandi ko ari kibazo cihutirwa ndetse ko Amerika ibwirizwa kugabanya ivyuka birungikwa mu kirere bikabangamira igisenge cy'isi aha niho Donald Trump amufatira ko ari mahindagu Trump avuga ko anyotewe kuvugana n'uwo yita mugenzi we akamwereka ko yahinduye imvugo mu byumviro byose Harris ashiri imbere yabyanditse ku rubuga rwiwe ngurukana bumenyi afatiye mu kiganiro kizobahuza itariki 10 z'ukwezi kuza ku 9 kuva Joe Biden akuyemo akarenge mu kwezi kw'indwi agasigira ikibanza Kamala Harris Trump ntiyigeze ahagarika nawe kwifatira mu gahanga uwo bahanganye yanamwagirije ko yagize urukundo rw'abirabure ku mvo za politike aha Kamala Harris ntiyashatse kubivuga ko byinshi ahubwo yihutiye kuja ku kibazo gikurikira abanje kukanyuzamwo ati niko yamira n'indirimbo yiwe isaje nayo ku ntambara ya Israel hoho ntajye umunwa Harris yavuze ati
As I said then, I say today, Israel has a right to defend itself, we would. And how it does so matters.
Nkuko namaze kubishikiriza Israel ifite uburenganzira bwo kwivuna umwanzi ariko ku rundi ruhande abanyapalestina b'inzira karengane baramaze kwicwa dutegerezwa gufundika amasezerano y'amahoro mu biganiro biriko birabera I Doha gucika ubu abahinga ntibarashobora kwerekana ukunzwe kurusha uwundi hagati y'umukandida w'abademokrat Harris n'umurepublikani Trump gusa bavuga ko Harris arusha icyizere Biden bose baracateza amaso cyo kimwe ku mareta akomeye nka Georgia izo bazojamwa mu kwezi kw'icumi na rimwe ari nako kweza amatora azoberamwo icyo bikoze Trump yaragiye kuwa kane uheze muri Michigan Pierre Clavier n'inkuru ku bwijwi rya Amerika
Ijugi ya mika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda turabandanya n'ibiganiro vya kano kanya tubandanirize rero ku kiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani ni umunsi bahariwe abashimutwa bakaburirwa irengero impuguke z'umuryango wabibumbye zashyize ahagaragara itangazo rihuriweho risaba abarebwa n'icyo kibazo bose gushyira hamwe imbaraga zabo kugira ngo bafashe abashimutwa bakaburirwa irengero kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga cyangwa se ya buri karere k'isi mu Rwanda umuryango wa Uziel Ntakirutimana wo mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza uramutabariza ushaka kumenya irengero rye hashize icyumweru atwawe n'abantu bambaye imyenda y'igisirikare inkuru irambuye Eric Bagira ubusa
tuganira na madamu Eliana mwarakoze mu mudugudu wa Rusororo mu kagari ka Remera mu murenge wa Boneza yavuze ko atarabona umugabo we kuva mu ijoro ryo ku itariki ya 21 z'uku kwezi Uyu mugore yatubwiye uko byagenze n'abamutwariye umugabo.
Aje baramujyana ari saa tatu n'igice z'ijoro. Nuko baratubwira ngo bamujyanye ku karere. Batubwira ikintu bamujyaniye. Bageze ku karere turamubura tugera kuri Ribuya ikayombe turamubura amakirizo yose twarashatse twarahe.
Yatwawe n'abandi se?
Twabonaga ari abantu bambaye bya gisirikare.
Uyu mubyeyi agahamya ko kuva umugabo we ntakiruta Imana yashimutwa atahwemye kumushakishiriza hashoboka hose.
Nabanje kujya ku murenge gitifu nawe numva mbwira ngo agiye kunkurikiranira mbone bitinze ndajya kuri Ribuka yose. Naho Baravamo bagiye gukurikirana bazambwira bose bakambwira ngo bazakurikirana ariko nahamagara ngo ntago bari bamenye irengero basirikare harya muri Mugaba ndagezeyo barambwira ngo bagiye kunkurikiranira nahamagara ngo ntago turahamagara ngo none uyu munsi bambwiye ngo barahamagara nyuma ya saa sita ngo baraza kumbwira na n'ubu
mwarakoze avuga ko muri uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi abaturage baturanye baketeho umugabo we ibyaha byabereye mu gace k'iwabo mu Rutsiro Uko abisobanura avuga ko umugabo we yabiburanye inkiko zikabimugiraho umwere Ijwi rya Amerika divugana na Bwana Patrick Munyamahoro Muhizi uyobora umurenge wa Boneza yatwemereye koko umuryango wa Ntakiruta Imana wamwituye mugeza ibyishimutwa rye
kubera ko n'ubundi yari asanzwe agenda akamara iminsi kugira ngo ubushize yaragiye amaraye igihe kirekire aza kugaruka
ajya yajyaga mu nzego z'umutekano
oya rero agiye Kongo aragaruka Kewe naramuvugishije rwose yaragarutse hari ambwira ko yakekwagaho jenoside aragenda ariko yarazi ko gihari aragwera aragaruka yagiye nk'inshuro nk'ebyiri ayo makuru rero bayagejejeho ni ibyo nkirimo nshakisha kuri ngo nanjye menye aho ari ariko ntabwo turamenya amakuru yemeza
uyobora umurenge wa Boneza avuga ko Ntakiruta Imana atagizwe umwere ku byaha bya jenoside akekwaho ahubwo ko yabaye afunguwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 urubanza rutaraburanishwa mu mizi
ntabwo ari ukugirwa umwere ntahubwo yaburanye ifungwa rinyuranyije n'amategeko yaburanaga ifungwa y'iminsi 30 ibyo yaburanye arabitsindira kuko bavuga ko yari yafashwe nyine mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariko ntabwo bagiye ofoye ikibazo
ku ruhande rwa madamu mwarakoze agasaba ko bamushimutiye umugabo bamukura mu gihirahiro bakamumenyesha irengero rye
ikifuzo nuko nyine twebwe twamenye ahantu aherereye tukavuga tuti inda cyangwa se yarapfuye ikibazo nuko nyine twabuze irengero icyo kibazo twagize ibaye ngombwa wenda mukankurikiranira nkaba mwamenyera ahantu ari wenda mukambwira.
Ijwi rya Amerika rivugana na Bwana Confiance Ntakirutimana, umwe mu basore babyawe na Uziel Ntakirutimana, yatubwiye ko mu biganiro yagiranye n'ubuyobozi bw'umurenge wa Boneza ndetse n'ubuvugizi bw'igisirikare mu Rwanda bamwizezaga kumuha amakuru yaho se umubyara aherereye. Mu kiganiro kirambuye Ijwi rya Amerika ryagiranye na Munyamahoro Muhizi Gitifu wa Boneza, biroroshye guhita wumva ko yabazaho umwe mu baturage ayobora aherereye. Aha yahumurizaga umuryango we awusaba gushyira imitima mu gitereko.
Ikibazo kimeze nka kuriya biri mu nzego z'ubutabera, kubera ikibazo abasha kwihangana ngo ubutabera banza gukora akazi kabwo, bo barumva umuntu wawe yarapfuye se twarabasobanuriye.
None se mubabwira aho aherereye?
None se umuntu uri mu butabera ubwo ikindi wakenera kirenze icyo umuntu umwe aje agatwara umuntu wagira ikibazo, ariko umuntu umwe babiri batatu barambuye ngo ni abantu batanu, naburiya n'abantu batanu nta kuntu baza ngo batware umuntu umwe, kandi mubona musanzwe muzi mubona ko ari abasirikare cyangwa se niba ari inzego z'umutekano. Ni mworoshye nje sinari nahari umuduha umwanya tumushake, nibyo twari tukirimo rero kumva deja bumva panike yarabaye. Nje nabwe ni nta bacengezi dufite mu gihugu, nta bantu bibisha intwaro dufite mu gihugu, niba baratwawe n'inzego z'umutekano nimureke dukurikirane. Ndanababwira noneho reka mbaze noneho RIB turaganira na RIB rero mu by'ukuri niba duha umwanya ni njyewe ahubwo ufite ikibazo kubarusha. Unose umuturage ngiye yagenda ngaceceka, nibashire umutima hamwe nibaturekere ikibazo dukurikirane tumenye aho umuntu ari rwose. Umunsi nabimenye nanjye bwanjye nabajyana nzamubereka.
Ku isaha ya saa saba zo ku wa gatatu w'iki cyumweru, Ijwi rya Amerika ryahamagaye mu buvugizi bw'igisirikare cy'u Rwanda. Bakimara kumva ikibazo twashakaga kubabazaho, bahise badukupiraho telefone badusaba kubohereza ubutumwa bugufi. Kugeza dutangaza iyi nkuru ntacyo bari bakadusubijeho. Ijwi rya Amerika ryanahamagaye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Twahamagaye Bwana Thierry Murangira uvugira urwego ntibyadukundira. Uyu nawe ntiyasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Iyi nkuru tuyitangaje nyuma y'iminsi ibiri gusa tubagejejeho indi nkuru ku mugabo wo mu karere ka Gasabo Francisco Saveri mutuye mungu wa buri birengero. Ku bw'imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, si rimwe si kabiri abantu babura babo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano. Umuryango Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Amerika bakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bunyereza abenegihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko, ni ingingo u Rwanda rwamaganira kuri igihe cyose izamuwe.
Mukomeje kumva amakuru y'iwanyu mu ntara ku Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi umwaka w'amashuri uzatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Hirya no hino mu gihugu ababyeyi baregeranya ibikoresho abanyeshuri bakeneye, bamwe ntibiborohera kubera ko ibiciro by'ibikoresho by'ishuri byiyongereye. Abatuye mu kigwati cya Mutambara mu Rumonge baravuga ko ubukene bubugarije butazatuma babona ibikoresho bikenewe. N'inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, mwagizwaho na Thierry Vendayishimiye.
Urumva tubisenga Imana kubera hariho umuntu watubwiye ngo n'inyuma yakarabaye Imana irakora, rero tukoresha kwizera.
Uwo ni umwe mu babyeyi bateshejwe izabo n'umwuzure w'ikiyaga Tanganyika, bakaba aba mu nzu y'ihema ku Mutambara wa Rumonge. Aho yari kwishura umukunzi w'Ijwi ry'Amerika ko yihebuye ko atazoshobora kuronka ibikoresho by'abana biwe buca batangura ishuri. Ico gihe yari kumwe n'umwana wiwe yiga mu mwaka wa gatatu. Afise abandi babiri, umwe yiga mu w'indwi uwundi mu w'umunani. Yasiguye uko ubuzima bwifashe muri kino gihe umwaka w'ishuri wimirije gutangura.
Ubuca tuhabaye no kuri tuhabaye ku kibazo kinini inzara, ubukene, eka nta kuntu mbona urumvagira twibereyeho kubw'Imana gusa yonyine.
Ubwo bukene nabwo buterwa n'uko abo batejejwe izabo n'umwuzure wa Tanganyika ataho barimo bafise ntibadandaza kandi nta myuga yobatunga bariko bararangura, naho borima babanje gukebesha ntibaharonka. Uyu mukenyezi yari yabajije bamwishura bati
n'ubu nyanitse isaha nariko mbaza ubundi mukenyezi ngaha ndamubaza nti wewe wabaye ino muraturangira aho twose naho ba mu bikazi dufume turima yampaka niyo tunaze ntaho menyereye tuhakura mwande
hawuhatuha.
Tubajije ukugene bariko baritegurira kurungika abana ku ishure, uyu mukenyezi afise abana bane biga yagize ati
Katrin hana kimwe bakatse ntavyo numva mu mutwi wanze kuko hata kwitegurira ikintu ububona n'ikintu intambwe ugeze ko none kugera uno munsi yo ntambwe zewe ntayo mbona kuko no kujya ni kibazo n'isita nta kundi rero zewe numva mega ndiko ndapfitegurira kuko navuze nti ifye imana izokora nivyo nyene nivyo tuzoyakira
n'abana b'abanyeshuri baba muri ico kigwati bari mu mwiheburo. Uyu nuwiga mu mwaka wa gatanu w'ishure shingiro.
Nica ndigitegura kubona amakaye ndabona na birato na uniforme ndabona. Abavyeyi bagiye kubirondera sizi ko bazobironka.
Bamwe muri abo bavyeyi barizeye ko Imana izobafasha bakaronka ababaha ibikoresho by'ishure. Abandi nabo bati tuzoba turabagurira amakaye abiri bongere ko ayo bakoresheje mu mwaka uheze agisigaranye impapuro nkeyi. Uwundi mubyeyi we nabona uko azobigenza.
Nihagera gutangura amasomo atana kimwe bafise no kwisara muhira nta kundi kandi abana nabo bagaca bakuraho ingeso mbi kuyerera kwangara kubera batagiye kwisure.
Uburongoye komine ya Rumonge Auguste Minani amenyesha ko ikibazo cy'abo babyeyi basaba gufashwa kugira ngo bashobore kurungika abana babo ku ishuri akizi. Yizeza abo babyeyi ko batazoronka ibikoresho babihawe n'amashyirahamwe komine izobasahiriza, ariko aratanga impanuro ku bahora bahabwa ibikoresho by'abanyeshuri.
Twashimika cyane dusaba abenegihugu ko ibahawe amakaye kuri we yakoresha kuyaha abana kugira ngo baje kwiga ntibasubire twabonye mu mwaka uheze aho wacu usanga bajya kuyadandaza hakuyashyira abana ukabona umuntu ahawe amakaye n'ishyirahamwe riri akaza gusaba irindi shyirahamwe bakabigira nk'ubudandazwe. Iyo ngendo rero mbi turasaba ko itoshobora kubonekeza uyu mwaka.
Ku isoko nkuru ya Rumonge ibiciro by'amakaye biteye umwihebura ababyeyi ko batazoshobora kugura amakaye akwiye abana bose bari mu mashure. Uyu ni umwe twahuriye aho bagurisha amakaye.
Ibiciro by'amakaye byaraduze cyane ku rugero rwo hejuru ahubwo birateye n'ubwoba turiko turabyitegereza twumva agahindume karaduhindanye n'abanyeshuri bagiye kuja ku ishuri muri uno mwaka. Byatubereye ikibazo rwose bikomeye. Ngaruka ni uko tubona abana benshi bamwe bamwe nk'abadafise amanota meza umenga tuzobagabanya tubakuremo ku ishuri hasigaye twigisha bo tubona bafise amanota meza.
Aho ku isoko mu Rumonge ikaye y'impapuro ijana yahora igurwa amafaranga ibihumbi bibiri mu mwaka uheze ubigeze ku mafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu. Iyi mpapuro mirongo itandatu ubigurwa ibihumbi bibiri kandi mu mwaka uheze itarenze amafaranga igihumbi n'amajana abiri y'amarundi. Iyo duga ry'ibiciro abadandaza basigura ko riva ku itituka ry'ifaranga ry'u Burundi. Ubukene bw'ibitoro bituma kwiyunguruza no kunguruza ibyo uranguye biduga.
Ikiganiro cy'abakenyezi
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafasha imiryango yabo
n'uko biteza imbere ubwabo.
Ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku Ijwi rya Amerika.
Mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagore bahunze intambara baturuka muri za teritwari za Masisi na Nyiragongo bahisemo gukora ubuhinzi kugira ngo bashobore kwitunga bishyize hamwe abaturage babaha amasambu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukani Bakomera yarabasuye.
Aha turi ni muri groupe ya Rusayo ibarizwa muri sheferi ya Bukumu muri teritwari ya Nyiragongo. Aka gace kari muri tumwe tugize teritwari gatunzwe n'ubuhinzi butandukanye burimo ibirayi, ibishyimbo, imyumbati, ibijumba n'ibigori. Muri aka gace kandi hakorerwa ubworozi butandukanye burimo ubw'ingurube, ihene n'intama. Inka zo ziracyari nke cyane ugereranyije n'andi matungo yorowe ahangaha. Aka gace kandi kazengurutswe n'ubwinshi bw'inkambi, dore ko nariho habarizwa inkambi ya Rusayo icumbikiye impunzi ziganjemo izaturutse muri teritwari ya Masisi n'igice kimwe cya teritwari ya Nyiragongo. Ubwo twazamukaga twerekeza muri aka gace twagiye duhura n'urujya n'uruza rw'abantu bajya mu mirima guhinga. Aba biganjemo impunzi. Uyu ni madamu Rahabuka Hindo, impunzi yaturutse ishasha mu teritwari ya Masisi dusanze yikoreye umutwaro w'ibiti by'imyumbati.
Nimenda kushamba.
Ubu njyewe ngiye guhinga nk'uko ubibona nikoreye ibiti by'imyumbati. Nshaka kugira ngo ndebe ko umuryango wanjye wabaho neza kuko kwicara mu nkambi ntacyo bimaze. Ubu ningerayo ndatangira akazi. Impamvu mpisemo kwikorera ibiti by'imyumbati ni ukubera ko isombe nazo zisigaye zarahenze muri Goma. Ubwo rero ibi biramfasha njyewe kuko iwacu ntitukigerayo tena.
tufikake.
Tucyagira twasanze itsinda ry'abagore bahunze intambara barimo guhinga abandi batera imbuto. Abo banyekongo kazi bavuga ko bahisemo gukora ubuhinzi nyuma yo gusanga ubuzima bumeze nabi mu nkambi z'impunzi, cyane ko batakibona ubufasha buturutse kuri leta ya Kongo n'abaterankunga batandukanye.
Twebwe hano tureba turi impunzi, twabonye ubuzima bubaye bubi mu nkambi, duhitamo kwishyira hamwe dukora ubuhinzi. Twaraje aha ngaha muri Nyiragongo dusaba abaturage basanzwe bafite imirima baduha ku mirima. Nk'uko ubibona aha ngaha turahinga imihoko, ibijumba, ibishyimbo ndetse n'ibigori. Ibyo byose rero tubikora kugira ngo imiryango yacu ibeho neza. Ubuhunzi nibwo bwatumye dutekereza dutyo, twabonye turambiwe imfashanyo kandi nazo zitazira ku gihe, niho twahisemo kwishyira hamwe ngo duhinge. Ibi twabikoze kugira ngo turebe ko twabona n'amafaranga make yo gufasha imiryango yacu.
Aba bavuga ko kuva aho bafatiye icyemezo cyo kuva mu nkambi bagakoresha amaboko mu gutunga imiryango yabo, batagitega amaboko ku mfashanyo iva ku miryango itegamiye kuri leta. Nubwo barimo kugerageza kwiteza imbere, bavuga ko bagikeneye ubufasha butandukanye buturutse kuri leta n'abafatanyabikorwa bayo mu rwego rwo kugerageza kurwanya inzara mu nkambi z'impunzi. Barasaba leta kwita ku kibazo cy'umutekano bagasubira iwabo mu cyaro, kuko barambiwe ubuzima bwo guhunga.
Sasa tunateseka, tunaomba msaada ku bakuru wa
gihugu. Nubwo turi gukora ubu buhinzi ariko tubayeho nabi cyane, kuko nta wishimira kuba mu nkambi z'impunzi. Niyo mpamvu dusaba ubuyobozi n'inzego zose za leta ngo zidufashe, wenda zirebe ko zagarura umutekano wacu. Ariko mu gihe tugitegereje ku mutekano ugaruka, barebe uko badufasha ubu buhinzi bwacu bugende neza. Nibyo natwe turababaye cyane kubona dukora ubuhinzi. Reba nawe ahanga turi guhinga ni ku mabuye, nubwo turimo kubikora ariko ntabwo twishimye, inzara niyo bidutera. Ubwo rero nimba kudufasha batabishoboye, bagarura umutekano wacu.
Batusaidie kwanza banyamanzishe bile.
Nubwo hari amatsinda yishize hamwe mu gukora ubuhinzi, hari bamwe mu mpunzi batabonye uburyo biyunga na bagenzi babo mu matsinda kubera ko batabashije kubona igishoro kimwe n'abandi. Ababo icyo bakora ni ugukorera ku mibyizi ya buri munsi bagahahira ingo zabo. Uyu ni Mukamana Ronia, umukecuru uri mu kigero cy'imyaka hafi 70, tumusanze ahinga na bagenzi be.
Hano ndi gukorera abandi kugira ngo ndebe ko nabona utwo kurya, kuko turi guteseka mu nkambi ntacyo turi gufata, turi impunzi. Kugira ngo turye nuko twakorera abandi, niho turi kubona utwo kurya twa burebure natwo tutaduhagije ariko tukabona bwacu.
Burya Amerika yagerageje kumenya nimba hari icyo ubuyobozi bukora mu gufasha aba bagore, ariko ntibyadukundiye. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Makoze kudutega amatwi, dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umushumba gito akuragirira inka mu manga. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Ijwi rya Amerika nino ngaha duce tuba turabangiye igice cya mbere cy'ibiganiro n'amakuru cya kino gitondo. Mwari mwabiteguriye mwongera mu bishikirizwa na Diane Ninahazwe. Yakoze Nadia Taha, twari kumwe mu buhinga bw'ibyuma. Reka tubikebanure, twifuriza kubandanya muranirwa mu manyi no mu byanyu. Ntitwasize mwenyine, twasigaranye bagenzi bacu bo mu kiganiro cy'umuziki kugira ngo babasusurutse biciye mu ndirimbo zitandukanye. Ahanje turaza kongera amakuru y'igice za 12 ku mugoroba n'amakuru ngiye kubategurira aza kwa yibanze kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini, ariko nazo bagezweho icyo gihe ijyanye no ku isi mu kurindira muranirwa.